umugani w'umugabo yakunda inda emwe aho mubona harabo inda yaramukije sabwa habaye umugabo mu gukunda inda akaba kamara mpaka umunsi umwe yari kurima hanyuma aragodoka umugore wiwe nawe imuhira akaba yabitenguye byabaye urudubi arikenyeka aja ku kirago araramvya umugore wiwe abinega ku rutaro murazi namwe imyungu n'ibiharagi vyanongeye ingene bimeze umugabo ngo abibone akamwemwe karamusya ati ndagutamirashe kandi ntiyabeshe abinjira ko arabitamira ekarabitamira aho rero iruhande yiwe hari umwana wiwe yivyariye atari n'uwa murundi umwana aramwitegereza se kugira ngo amurabe vyokajingara wa mwana akomeza kumwitegereza aha wa mugabo abigejeje hagati umwana wiwe yamwitegereje kera araba kuri rwa rutaro se wiwe ariko ararirako ati mbega da ati ubwo muri ivyo vyo kurya ati nta gikogosha ubonamwo wa mugabo ariwe se wiwe aramurarura ngo mbega wa mwana nyagikogoshi niwe wagishizeyo aho rero yagomba hamukura yiyumvira ngo agomba kumusaba n'akajisho yari yamye amuraba ntiyasubiye kukamuraba yiyunamira kuri rwa rutaro gusa arabitamira arabitamira kugeza bikubisha injishi mu mahembe aha bihejeje ntiyamenye ko yaryanye na ca gikogoshi haheza akanya abona inda iravyimvye iravyimba emwe abakanyi bobo ntibazi gukana ingoma ngo idundure yandi iravyimba iravyimba haheza akanya aza abona iraturitse umugabo nguwo ararambije urazi catumye arambya gutyo yishwe n'ubukunzi bw'inda yicwa no kutumvira igihe umwana yaramubwiye ati da ha urabona icyo gikogoshi iyo akaraba akagikuramo akagita ntacyo yari kuba mugabo kuko umwana wiwe yamuburi akamumenyesha ko ari ikintu kibi kimwica ntamwumvire ha yarakabonye nicyo cyatumye apfa erega niko bimeze muri iki gihe hari ibintu byinshi twita ibiryoshe yamara bibishe hari ukuboregwa hari ubusambanyi hari ubwibyi hari ukubesha hari ugutongana eka n'ibindi byinshi ibyo iyo tubikwegeye mu bugingo bwacu bituma ubwo bugingo bumererwa nabi mbere n'ugupfa bugapfa hari umwe ashobora kutuburira igihe abona ko dukora ibyo bintu bitabereye ni umwana w'Imana Yesu Kristo ntashima ibintu bibi byinjira mu bugingo bwacu igihe tumuteze amatwi tukamwumvira rero ubugingo bwacu burakira ariko igihe tutamuteze amatwi ibyo avuga ntituvyumve rero turinda kubona urupfu rudushikira mu bugingo bwacu mbega uyu munsi mu bantu baburirwa wumva ugomba kubyemera canke ugomba kubihakana ku bwanje sinogomba kubihakana nogomba yuko uvyemera ijambo ry'Imana hari ikintu ciza ritwigisha kugira ngo dukire urupfu ruduhanamiye nyakintu niki ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwemera mukumvira muzorya ibyiza byo mu gihugu mbega uyu munsi wumva ugomba ibyo byiza asanga ubigomba umwami Yesu ashobora kubiguha uyu munsi nyene niwamwumvira.